SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Radio.
Iyiru kurumviriza ni SBS mu Kirundi. Nitwa Jean Paul Amede. SBS mu Kirundi ushobora kuyikurikirana uciye kuri Facebook wanditse SBS Kirundi cyangwa ugiye ku buhinga nguruka na bumenyi SBS akaburungu koma akaburungu au akarongo gahetamye Kirundi urabona ibi n'ibindi biganiro twaje turabashikiriza ndabahaye ikaze mu kiganiro cuno munsi aho rero tugiye kuyaga kuzerekeye uyu munsi Australia igiye guhimbaza umunsi wahariwe umukenyezi ndi kumwe n'umutumire muri iki kiganiro kaze nitwa Jean Paul Amedenis Gama
sbs.com.au
kaze ubugira kandi muri iki kiganiro mbega urumuvyeyi ukaba urumwigisha ukaba unakora ibijanye no gutwenza abantu ukaba wandika ivyese woba ufise amasaha 28 ku munsi nkuko twese bandi tuyafise canke wowe ubufise amasaha 48 mugerero turiko turayegereza misi yo guhimbaza umunsi wahariwe aba umukenyezi hano muri Australia ndi kumwe n'umukenyezi adasanzwe muri iki kiganiro asanzwe ari umu mama w'abana akaba asanzwe ari umupfasoni w'umushinga ntahe akaba ari umwigisha eka akaba muri ivyo vyose anakora umwuga wo gutwenza abantu no kwandika ivyese ni Therese Miburo ndabahaye ikaze mu kiganiro
murakoze cyane yamede
Therese Miburo rero nkuko narinda bivuze umuntu akumvise yo avuga ati wobo uri muri baba kenyezi badasanzwe ivyo bintu vyose umwanya wawo wazo ukura hehe
umwanya mu bisanzwe urabone ka buke buke bira ugerageza gupangira ibintu byose nyene ukabiha umwanya
hariho abavyeyi bamwe usanga kugira abana honyene kubategura ubatware ku ishuri nawe ubone kuja mu kazi bitoroha wewe hijya yivyo ubatwara ku kazi ukaba wateguye kugusanzwe uri numwigisha hama ugaca unadronka umwanya wo gutegura ibijanye no gutwenza abantu n'umwanya w'umushinga ntahe ufise amasaha angahe mundwi nambara 48
oya kumunsi n'amasaha 28 gusa uko bigenda munze kuvuga where there is a will there is a way ugushaka n'ugushobora vyinshi nyene ndakora nk'ivy'abandi bakenyezi bakora bagategura abana bagateka bakagira gute ego ibintu bijanye no gusetsa no kwandika ivyese navyo ndabihakanya sikirenga cyane ariko kwera ari ibintu nsanzwe nkunda shobora no kuba ndiko ndateka nkavyiyumvira ko nasimba nkacamanda cyane ndanditse ku ruhande ego hanyuma ibijanye no kwigisha no gutegura navyo nyene iyo uri ku ishure hari igihuronka kanya ko gutegura kandi kenshi iyo ndi ku ishure umwanya ndawukoresha neza kugira ninza gutaha naho nyene umwanya w'umuhira nawo ngerageze kuwukoresha neza uko ndabishoboye
Therese uwo bari kwarakumviriza yo hava yibaza yuko ugiye kwigisha ako kazi karangirira hiyo nyene wagenda kugira ivyese ugiye gusetsa abantu bikarangirira iyo nyene ariko turazi neza yuko kwigisha rakazi usanga kenshi ukazanye muhira wewe ivyo bintu ubikora gute uri muhira ako kazi ugategura gute ivyo byose uri muhira ko tuzimengana ibintu vyinjira namwe uri mu rugo
sinobesha mvuze yuko hari gihe ntakorera muhira mugabo kenshi iyo nzi neza yuko hari ibindi bikorwa ntegekanya gukorera muhira bisaba yuko ntegura abana hakiri kare baryama yaba isaha imwe canke zibiri naziha nkashobora kumenya yuko harimo ibintu runaka ntegerezwa gukora hanyuma nabiheza nyine nkitaho n'ibindi bisigaye
mu misi mike cane Australia irahimbaza umunsi wahariwe umuvyeyi umunsi aho bashimagiza canke babirata umuvyeyi wewe kuri uyu munsi hamwe n'ivyo bikorwa vyose umunsi umwe mu mwaka niho umuvyeyi bavuze bati reka duhimbaze umuvyeyi ubona kweri ivyo bihuriye he n'ibikorwa umuvyeyi akora buri munsi ariko bagafata umunsi umwe mu mwaka wo kumwibo wo kumushimagiza
uwo munsi umwe nawe nyene n'ingirakamaro werekana yuko abantu bose babona yuko umubyeyi afise umumama afise akamaro gahambaye hanyuma rero gushima kandi no gushimagiza biva ku muntu ku ruhande rwiwe ndemeza yuko hariho abemera kandi buri munsi bashima ibyiza umubyeyi aba yabageze yabafashije cyangwa umuntu uwo ari we wese aba yabagejeje ari nacyo nohamagarira yuko tutoza turavyibuka gusa ari uko umunsi w'ababyeyi geze yuko ari ibintu vyoba muri mu buzima bwa misi yose yaba kwitaho abana yaba kurima yaba gukora utundi turimo two muhira ego
urakoze cyane hama turiko turegereza kurangiza kino kiganiro weho witeguriye gute guhimbaza uwo munsi nk'umuvyeyi w'abana bane umushingantahe akazi kajanye no kwigisha ibyo gusetsa umunsi wuteguriye gute muri ibyo bintu byose usanzwe ukora
ndawiteguriye neza nzo kwihanihangira ry'uko nzogerageza kuba umubyeyi mwiza uko nshoboye nkarushirizaho gukora neza uko nshoboye kubera nta n'ikintu kiza gusumba iyo ukoze neza ugakora ibyo wategerezwa gukora ibisigaye nyine mugani ari aho yavuze ngo ibisigaye bari umunyenga
nawe ibisigaye bizobari umunyenga rero
ego
uyu munsi wo guhimbaza uwo munsi wahariwe umukenyezi uje mu gihe kandi hasubiye kuboneka umuntu tuvuga ko yanduye coronavirus hano muri Australia hamaze kujaho bimwe bimwe kumbure bidasanzwe bijanye no kwambara udufukamunwa mu kwiyunguruza kwa misi yose mu misi itatu iri imbere amashengero ntiyemerewe kandi gusubira gukorana kugendera muhira igitigiri cyagabanutse abaja kwa ibyo byose bikoraniye kuri uno munsi hamwe no guhimbaza umunsi wahariwe umukenyezi ubona bizohava vyoroha
ntibizoroha nko ku ntego ziba zihasanzwe mugabo kandi ntivyo duca intege twagerageza kubona icyiza mu kibi hanyuma uwo mwanya kumbure tuzoba bavuze tugume mu ngo ukatubera umwanya mwiza wo kuca tuba hamwe n'imiryango kubera kenshi ikintu atacyo ushobora kugihindura ko biba byiza wihaye amahoro ukagerageza gukoramo byiza ushoboye kubera hariho ibintu udashobora guhindura dufate nk'imvura iri kiragwa naho worera naho wavuze induru ntihagarara kugwa gusa utoye umutaka urashobora kugenda iyo wategerezwa kuja novuga yuko iyi koronito ducine kandi twaraba mu ivyiza twokora mu miryango ababyeyi n'abapapa tukaba hafi tukaba twokwitaho imiryango uko dushoboye
Therese Miburo ndagushimiye cyane ku mwanya waduhaye
murakoze cyane Amede nogiraho mfata n'aka kajyo ko gushimira ababyeyi ku isi hose aho bari nsaba n'abantu bose ko urya umubyeyi n'ikirumara hanyuma novuga nti icyo udashaka ko bakorera mama wawe ukirinde nyina w'abandi ashobora kuba nyoko bukwe ashobora kuba umugore wawe dore umugore wawe ni nyina w'abana bawe hanyuma kandi na nyoko bukwe nawe ni nyina w'umugabo wawe cyangwa w'umugore wawe cyangwa w'abandi bantu twubahane dufashanye imana izo tujya imbere murakoze
Murakoze rero uyo yari Therese Miburo asanzwe ari mu gihugu cya Australia hariya mu ntara ya Queensland mu gisagara cya Brisbane yari SBS mu Kirundi nitwa Jean Paul Medenizigama naho ubutaha murakoze bye bye
urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutereshaja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenyi arigo sbs.com.au
akarongo gahetamye radio app.